Un sacco munce. Navi. Wapo kutoye. Watora neza.
Uyo ni Leon Singenda Kumana icegera cuorongoye umugambwe Prodebu. Uyo mugambwe tavuga rumwe n'ubutegetsi wemeje kuriko urashimangira kwigisha gutora oya ibwirizwa shingiro rihinyanyuwe. Abari mu rwego nyobozi bw'umugambwe Prodebu bati no gutora oya kugira nibaye mukire abafashije Burundi gushika ku masezerano y'Arusha. Pierre Claver Nahimana n'umunyamabanga w'umugambwe Frodebu.
Oya izira guhemuka n'izishora guhemuka. Oya izira guhemuka n'izishora guhemukira ndadaye merikiyo ratuza yewe demokarasi. Oya izira guhemuka n'izishora guhemukira Mandela yaduhaye amasezerano y'Arusha. Oya izira guhemuka n'izishora guhemukira Nyerere yaduhaye amasezerano y'Arusha.
Uwaserukiye abakenyezi bari muri uyu mugambwe babona ko ibintu bizokunyuka mu gihe iryo bwirizwa ryo kwemeza. Micheline Odette ati abakenyezi nibo batekera bakeka n'abana iyo ibintu bibaye nabi mu gihugu.
Bashingira ryarizo ibitogwe muze mutore oya kugaya oya muzamuha kanyayo mabi yose ari mu bwirizwa shingiro baza kudusubiza kwirukana imisigo n'abana ku mugongo. Banyabuterere rero ndabasanze muze mutore oya.
Icegera cuorongoye Frodebu Leon Singenda Kumana mu kwerekana igituma uyu mugambwe wahisemwo gutora oya yashimikiye ku kamaro amasezerano y'Arusha yazaniye igihugu c'u Burundi.
Ayo masezerano y'Arusha yatumye hagaruka umwizero mu gihugu ko abahutu, abatutsi, abatwa, abaganwa agiye kubana neza atawukumiriye ubundi atanyaguma atanyagukira atamwana n'ikinono. Ayo masezerano y'Arusha yumva bariko baratera Kagere yatumye mu mwaka w'2005 amakungu akurira ingofero ati mwebwe mwashoboye kuganira intambara zigahagarara mugategura ibwirizwa shingiro none mugiye mu matora murakarorero k'ibihugu byumva intwari ya demokarasi mu Burundi. Ati mubaye akarorero k'ibihugu bizi gutorera umuti ingorane bifise biciye mu kuganira mu kudushimira baca bavuga bati amahera yose mwari mudufitiye kubera izo mpamvu nimuyagumye mujye yakoreshe mu kwigisha abana ku buntu.
Iyo ndongozi ikagira amakenga ko ibintu bishobora gusubira inyuma mu gihe iryo bwirizwa rinyanywe ryo kwemezwa ariko ritaje gutorera umuti ibibazo abarundi barimwo. Afatira akarorero ku ngingo y'ukugara amaradiyo abiri mpuzamakungu mu Burundi.
Mwumvise naho twari twarirukiye kugira twumvirize amakuru baraye bahugaye mwaravyumvira Rwanda Amerika barugaye bibisi barugaye isanganiro bagira bugare erefi bagira bugare n'iyi minwa bazoyishona nimwona dufite
abantu barengi bumba majana tanu barahunze batanze igihugu aho gukora ngo bagaruke iribwirizwa shingiro rizotuma n'abandi babasangayo bahunga abari mu gasho barengi ibihumbi icumi bazize ibwirizwa shingiro bagombye guhindura akanga kuko n'iryatoma naho zose turakodufasha ubukene turimwo buzoca buba ubworo muratusabyita ubworo buzoca buba ubworo ubushomeri bube bumurengera indwara zibumurengera inzara ibumurengera kuko bagoca bikurira akarengera igi haba bahari nabo bazoguma bavuga ati abanyagihugu bazozana amahera bazozana amahera simbona abanyagihugu bazoyakura ndatugene babayeho mwebwe nuko muri mu gisagara nicyo gituma ngira ngo tabibona neza abantu barahwereye iyo nguru misozi.
Umugambwe Sabanya Frodebu wiyamamarije muri zone Buterere ku munsi ugira gatanu w'imyiyamamazo ukaba ubikoze nyuma y'uburi ku butegetsi bwisha gutora ego wabikoze kuri uyu wa gatanu muri zone Ngagara mu gihe FNL irongowe na Jacques Bigirimana nawo wiyamamaza wigisha gutora ego wiyamamarije mu Ruziba zone Kanyosha komine Muha. Ibikorwa byo kwiyamamaza bizorangira ku igenekezo rya 14 kwezi kwa gatanu 2018. Umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora seni ukaba wamenyesheje abiyandikishije ko igikorwa cyo gutora ikarata y'amatora kizotangura ku igenekezo rya 9 ukwezi kwa gatanu gushika kwa 13 ko kwezi nyene. Ni mu gihe amatora y'ukwemeza canke guhakana ivyahinyanywe mu ibwiriza shingiro y'u Burundi azoba kwa 17 ukwezi kwa gatanu 2018 muri zone ya Buterere mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Remonzimana, Ijwi rya Amerika.